Intumwa y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU n'ishyirahamwe ry'ibihugu by'abarabu mu gihugu cya Siriya Lakhdar Brahimi yatangaje ko ibintu bitifashe neza na gato mu gihugu cya Siriya akaba atanyishu nyinshi yatanze ku byerekeye uruhagarara muri icyo gihugu. Lakhdar Brahimi yaciriye ku mayange abagize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ejo kuwa mbere kubwuge n'ibintu byifashe muri Siriya. Akaba yabwiye abamenyeshamakuru inyuma yaho ko abantu bose bahurira ku by'uko ibintu mu gihugu cya Siriya byifashe nabi cyane kandi bitera biyanza kurushiriza. Brahimi yarasubiyemo kandi ivyo yari yatangaje imbere yaho ku intambara mu gihugu cya Siriya igereme ya karere kose n'amakungu. Yonge yavuga ko naho afise ivyiyumviro ku vyerekeye ukugabanya uruhagarara muri Siriya ko ataratunganya umugambi uzoshikana ku nyishu ku vyerekeye urwo ruhagarara muri Siriya. Brahimi yaciriye ku mayange abagize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe umutekano ku isi ku vyerekeye igihugu cya Siriya ku wundi munsi w'ubwicanyi muri Siriya. Abaharanira demokrasi n'agateka ka muntu batangaje ko indege z'ingwano zateye amabombe mu gisagara cya Aleppo mu gitondo cejo ku munsi wa mbere mu byahitanye abantu batanu harimwo abana batatu.